Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika iki kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi mu 2010 migufi ya 12 ku beta 19.2 mu Rwanda mu 2010 FM jana kane ibice bitatu mu shora no kudukwikira ku Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wese atoka kaburungu radio yacu bewa akaburungu com muri neza nshuti mwese namwe baba ndi mwe radio ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Kwigenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane harateganijwe inama mpuzamakungu y'abarundikazi izokoreshwa hisunzwe ubuhinga bwa Zoom. Iyo nama izokwitabirwa n'abari mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Ibintu nyamukuru itekanya gushikiriza biri mu ntonde zitatu. Ubwa mbere na mbere kuzoba ari ukugira urunani rwo gufasha abakenyezi mu bijyanye n'irondoka rishimikiye ku magara yabo meza. Ubwa kabiri kuzoba ari uguha inyigisho no gukangurira abakenyezi bo ku mitumba ku ntambamyi zose zishobora kubangamira irondoka rishyira imbere amagara meza y'umukenyezi. Ubwa gatatu kuzoba gushira urunani rw'abafasoni ruzofasha abakenyezi bo mu gihugu hagati mu bikorwa byo kwiteza imbere haba mu burimi canke mu bikorwa byo gukingira ibidukikije. Mu kiganiro cy'umunsi rero turi kumwe na Immaculée Ndayisaba akaba wewe ari muri leta ya New York aho Buffalo ni umuforomakazi. Tuzoba turi kumwe kandi na Jacqueline Bagenyere ari mu gihugu cy'Ububiligi. Jacqueline Bagenyere arongoye ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abana baba mu bihugu bya Buraya akorera mu bushikiranganji bujejwe kwibona abansi mu Bubiligi. Turi kumwe kandi na Solange Murerwa ari i Bujumbura mu Burundi. Maître Solange Murerwa n'ikigira cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi Femme Intwari akaba kandi arongoye ishyirahamwe Kerebuka. Bafasoni mwese turi kumwe, mwiriwe neza?
Mwiriwe cane.
Mwiriwe neza. Reka dutangurire ko mu fasoni Jacqueline Bagenyere ari mu Bubiligi atubwire cyane cyane ku byerekeye iyo nama mpuzamakungu itekanije ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane. Mu fasoni Bagenyere, iyo nama mwayumviye gute? Icyatumye mufata icyemezo cyo kwitunganya n'iki?
Ego, murakoze cyane ku mijambo. Iyo nama no kuvuga uyu mwaka no ugira kabiri twigize, iya mbere twayigize mu mwaka uheze, no kuvuga twifatanije n'abakenyezi bamwe baba mu gihugu cyo muri Amerika. Twararabye dusanga yuko buri mwaka uwo munsi mukuru hariho abakenyezi mu Burundi barawuhimbaza, mu bihugu byose bakawuhimbaza, bari mu Bubiligi bakawuhimbaza. Ariko dusanga byari bikenewe yuko abakenyezi bose bo ku isi yose boshobora kuja hamwe kugira ngo bawuhimbarize hamwe. Nico gituma rero twashatse kubigira twebwe abari mu makungu tukifatanya n'abari mu Burundi. Murakoze
Madame Immaculée Ndayisaba. Igitaramo nk'icyo, ikaba inama nk'iyo yarabaye mu Burundi, murashaka kutubwira icyatumye mwibaza ko inama nk'iyi yohuza abandi bafasoni babarundi kazi baba mu bihugu bitandukanye ikenerwa.
Murakoze kumpa ijambo. Hanyuma twagiye hamwe turiyumvira turaraba ukuntu abakenyezi ahantu hose mu bihugu byose cyane cyane muri Afurika mu Burundi n'ahandi hose bakunda kwizihiza uyu munsi mukuru wahariwe abakenyezi. Ama turavuga tuti none ko mu Burundi bama bawizihiza ahandi hose bakawizihiza kuki tutoja hamwe tukawizihiriza hamwe abakenyezi bari hanze hanze y'igihugu hamwe n'abakenyezi nyene bari mu gihugu mu Burundi hanyuma tuyumvira kwishyira hamwe nkuko umukenyezi mugenzi wanje je kubivuga umwaka uheze twarakoze icyo gikorwa twishyira hamwe duhuza abakenyezi mu makungu atandukanye duhuza abakenyezi mu bihugu bitandukanye hariho aba kenyezi bo muri Amerika hariho abakenyezi bo mu Burundi n'ahandi no mu bindi bihugu nyene muri Afurika muri Europe twagombye gushyira hamwe nyene kugira ngo umunsi mukuru w'umukenyezi tuwizihirize hamwe nk'abakenyezi twishyire hamwe dukorere ku mugozi umwe nk'umukenyezi.
Maître Solange murirwa mutubwire namwe ibintu nyamukuru eka umugambi nyamukuru wifuza gushikira mu gutunganya iyo nama mpuzamakungu y'abafasuri barundi kazi bari mu bihugu bitandukanye.
Murakoze kumijambo. Twebwe nk'uko mubivuze mu mwaka uheze iyi nama iki kiganiro cyarabaye ngaha mu Burundi aho abakenyezi batari bake bo ngaha bo mu ndongozi n'abandi amakategori atandukanye abigeme bato ba Miss Burundi n'abandi bashoboye kwitaba tugahurira hamwe tukizihiza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi twifatikanije nabo bene wacu bari mu makungu. Kabaye akajyo keza rero ko kubona yuko abarundikazi bari hanze baguma bibuka igihugu cyabo kandi natwe bakaguma batwibuka bakabona uko twokorera hamwe. Twarashimiye abakenyezi babiteguye abakenyezi ba Oriane baje ba Dr Zena ba Mireille Bande baratweretse neza yuko turi kumwe turashobora rero kurabira hamwe uko twizihiza uwo munsi mukuru turashobora kurabira hamwe intambamyi umukenyezi mwirimizi umukenyezi yaciye ku ntebe y'ishuri agenda ahura nazo mu buzima mu kwiteza imbere bya minsi yose. Some rero wari umwaka wa mbere ariho tugitangura twate tugumana icyo cyumviro yuko no muri uyu mwaka kuzoshobora kujya hamwe tukongera tukeshanja tukavugana tukabona uko turi kumwe by'ukuri ko batwitwara bitwaye natwe tubibuka nk'abavukanyi bacu bari hanze y'igihugu. Ubu rero integuro ziriko ziragenda neza integuro zimeze neza abantu ariko bariyandikisha n'ibitigiri twari twatanze twogarukiriza ko byararenze abandi baguma batubaza ati none ni ryari kinone twiyandikishe gute ubu sare tubona tuzobakirira mu tubona turiko turaba deborde bisigura rero yuko ari ikintu cyiza cyaje kije guhuza abo bavukanye bacu bari mu makungu natwe turi no mu Burundi kandi tukabona ko biriko birakomeza ubucuti hagati yabo abakenyezi bari hanze natwe turi ngaha kuko usanga tuvugana n'indi migambi y'iterambere umukenyezi y'iterambere ry'abigeme la sante productive igirondoka rijyanye n'amagara meza gutyo turabona ko ari ibintu bidogira akarusho cyane uyu mwaka.
Madame Jacqueline Baganyere mu bintu by'amakuru muzoshikiriza hariho cyane cyane guha inyigisho reka abapfasoni abakenyezi ku bijyanye n'irondoka rifatiye rishimikiye ku magara meza ni kuki mwatoye icyo cyumviro.
Icyo cyumviro twaragitoye kubera ko turaze cyane cyane ingorane ziba mu Burundi turamaze kubona yuko abagore abakenyezi bahura n'ingorane nyinshi hariho nk'indwara tumaze iminsi twumva yitwa indwara zo mu kigo zifata abakenyezi batari bake zikaba ari indwara zigoye kuvura tukaba rero twashatse kwishyira hamwe kugira ngo turabe yuko hari nk'icyo dushobora nko guterera haba mu bijyanye turonse nk'uburyo tugafasha amashyirahamwe yoba akora kugira ngo afashe kuvura izo ndwara. Hariho nk'ingorane z'abakobwa bakunda gutwara amada y'amashushu nabo nyene bakayatwara kubera tetetse ukutamenya kwikingira ukutamenya kwihangana nabo nyene tukaraba yuko dushobora kugufashanya n'abandi kugira ngo dushobore kubafasha kubaha nk'inyigisho muri ubwo buryo. Murakoze
Madame Immaculée, ndayisaba kugira ngo mwebwe musanzwe muri n'umuforomakazi kugira ngo izo nyigisho zitangwe cyane cyane nk'ivyo umufasoni Solange Murirwa ashikirije bijanye no kwigisha abafasoni abakenyezi abakobwa ukuntu bo kwirinda gutwara izo nda ukuntu bo kwirinda izo ngwara hari nta bintu bishaka kuba nk'intambamye mu vyerekeye ukuntu mubasigurire izo bintu bijanye n'imico.
Ego murakoze ku mijambo ku vyerekeranye n'izo nyigisho nk'uko bibajije birashobora kuba impambamye zirashobora kubaho dufatiye nko ku kumuco wacu twebwe nk'abarundi kazi nk'ibintu usanga nk'ababyeyi n'abana badakunda kuganira nk'icyo kica kiba nk'intambamye mugabo kugira ngo dushobore kwigisha abigeme dushobore kuganira n'abakobwa cyangwa n'urwaruka ikiza no guhera ku miryango cyane cyane ku babyeyi ku bamama hanyuma tugatangura no kuganira no ku mashure cyangwa ibindi bigo cyangwa ayandi ma organizasiyo ashobora kuba ashikira abo bigeme kugira ngo izo ntambamye ntizibeho kuko hariho nk'ibintu ushobora gusanga cyane cyane mu kirundi cyacu mu rurimi rwacu bitavugwa ari nk'ibyo bita ngo ni ibitavugwa urumva nk'izo zica ziba intambamye ku bantu baba bagomba nko kubyiga cyane ku bagomba nko kubyigisha mugabo ibyo byose ni ibintu dushobora kurengera kugira ngo dushobore kwigisha urwaruka rwacu mu kwikingira mu kumenya intuzenya irondoka ry'ubuzima bwabo no kwigisha ababyeyi cyangwa abamama kuganira n'abana babo kugira ngo izo ntambamye zituma badashobora kumenya ibyirondoka cyangwa badashobora kuganira n'abana bishobore kugira kuvaho.
Madame Solange Murirwa, ikibazo cyo kwigisha urwaruka cyane cyane abakobwa eka bakiri bato ibijyanye no kwikingira gukingira amagara yabo cyane cyane nk'izo ndwara twavuze hamwe n'izo nda z'ishushu icyo kibazo cyifashe gute iyo uyu mugambi wo uzoborohera gusha mu ngiro?
Murakoze twebwe umugambi twarawutanguye ndi mu bantu bawutanguje ngaha mu Burundi muri Association Iwacu muri Wise Women hari n'iyindi association two turakorana yitwa Initiative Kirebuka duhurikiye mwe abakenyezi rero tumaze kubona ibyo bibazo byose ukungene bimeze twaragize amankete mu mashuri twaratanguye turi ku kiji twaragize amankete turagendera amashuri amwamwe mu ntara za Rumonge mu ntara za Rubanza mu ntara za Bujumbura Imakamba tugenda twegeranya rero amakuru tugendera abana turabona ibyo bibazo ko biriho ku buryo twabona ibiharuro by'abana bariko barahiba amashuri bari ku ishuri ari binini tukabona ahanini ko baheba kubera baba batwaye inda uko bakabaye kutamenya gusamara turabona hosi n'abagenda bahura n'indwara zitandukanye duca turavamo rero nk'abakenyezi nk'abantu baciye ubwenge nk'abantu twaciye ku ntebe y'ishuri turavuga ati turashobora guterera mu buryo ubu n'ubu mu kiganiro tuzobwira itariki zibiri hariho un projet tuzopresenta twise nigeme kadoza kawe kari mu minwe yawe abigeme tubereke yuko kadoza kabo kari mu minwe yabo bategerezwa kwiga bategerezwa kwirinda indwara bifatika mu bihimba by'irondoka bategerezwa kwirinda regiosese no desirin gutwara imbanye bakiri ku ntebe y'ishuri batiga n'ibindi hari abakenyezi rero bamwe twagumye tubivugana baduterera ibyiyumviro uko twobikora ubu rero turabona ko bigeze ku ntambwe iri kwirashimisha ko mwumva abana twarashoboye kubashikira turabona rekozi bituma ibyo bintu baguma bagira izo ngorane uruganda rero tuzobwira itariki zibiri ukwezi kwa kane kazobara kajyo ukwereka abakenyezi bagenzi bacu aho tugejeje igikorwa n'ukuntu turi ko turagikora tubereke na impact ashoboye kugira haba mu mashuri haba ahantu hamwe hamwe nangu sanga bitoroshe kubikora ariko turizeye kumwe nabo turi kumwe nabandi ko tuzoshobora gushikira ubwo gwaruka rw'abigeme abo ba mama kuko ubwo gwaruka nigwe byo ruzodukorera mu ngata mu mabanga turimo mu bikorwa dukora tubereke rero yuko bategezwe kwiga kandi bakongera bakikingira nizo ngwara kuko maze kugwaruka ndura umugera ukagwara izindi ngwara usanga katoza kawo gace kabarimite kandi ugasanga nta bintu byinshi uterereye mu gihugu cyangwa muri kominote yawe nibyo turi mu rone izo ntego turimo.
Madame Immaculée ndayisaba icyo kiganiro kizoca ku buhinga bwa ngurukana bumenyi bwa Zoom mutegekanya gute mu byerekeye kubyerekeye ukuntu abakenyezi n'abakobwa mu Burundi bazoshobora gukurikirana icyo kiganiro.
Murakoze ku mijambo nkuko bivuze icyo kiganiro kizoca ku buhinga bwa none kuri Zoom hanyuma kubakurikirana turiko turasaba ko bashobora kwiyandikisha dufite aho biyandikisha hanyuma tuzobaha umurongo twaramaze gusohora umurongo tuzokorerako ku bashoboye kujya kuri uwo murongo hamwe n'ibyo usibye kuri Zoom gusa turafite n'ikibanza tuzohuriramo abari mu gihugu bazoshobora guhuriramo kuri uwo munsi ku itariki zibiri mu kwezi kuza mu kwa kane kugira ngo bashobore gukurikirana hanyuma abari hanze natwe tuzobanda dukurikiranira kuri uwo murongo nyene tuzoba twatanze kuri Zoom twaramaze gutegura ibintu byose turiko turabitegura kugira ngo uwo munsi bizogende neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio nk'ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri sanga abatumire ni Immaculée Ndayisaba tukaba kandi turi kumwe na Jacqueline Bagenyere na Maître Solange Murirwa. Turafise umunywanyi wacu Mireille Ndi mu Rukundo, muriwe neza? Muri he kamera yenyu?
Ndi Maputo muri Mozambique.
Ego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku nama mpuzamakungu y'abafasoni b'Abarundi kazi izo tunganya ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa kane murafite ikibazo murafite icyumviro intererano
intererano y'ubyacu ni uko abakenyezi twagira ijambo tukagira agateka nk'umukenyezi.
Murakoze Mireille ndi mu Rukundo.
Ego murakoze cyane.
Tugaruke kuri mwebwe Madame Jacqueline Bagenyere umufasoni Mireille ndi mu Rukundo ashikirije ikibazo coba kitari ku rutonde rw'izo mwashikirije ariko hari ibijanye n'icyo kibazo mushobora kuba muzoshikiriza ikibazo cy'ubwigengeka bw'uko abafasoni bagira ijambo cifashe gute muri iki gihe muri rusange.
Jewe murakoze ku mijambo. Jewe nibaza yuko mu Burundi turaze ibintu uko bimeze ubu abakenyezi nibaza yuko bafite ijambo peut-être hoba bitaragira ku ntambwe abakenyezi uko bavyipfuza ariko nibaza ko ubu abakenyezi baronse ijambo. Hati watu chivu ingira ngo nufisima ngo ni yari agitomo yene.
Ya shati kuhuga ko eka abakenyezi u habi jambo u shura kwa ata kwikira na neza ngo mini aho icyo gikorwa kivuze kigeze nk'uko muri ko muri bivuga reka na Madame Solange Murirwa agire icyo kivuze ko Madame Solange
ndabumva nkuko bivuze integuro zirabandanya kandi turibaza yuko aveke inguvu z'umwe uko turiko turakorera hamwe uko tuzoshobora gutorera inyishu ibitari bike kuko nta muntu yishoboza nta muntu akora wenyine mugabo avec l'effort de chacun twese tugiye hamwe tuzoshobora kugira icyo dushitseko.
mufasoni Jacqueline ba genere mu rafite mugambi o gukangurira abakenyezi muri usange kujanye cyane cyane n'intambamye bashobora kugira zimwe mu ntambamye bashobora kugira nk'izi burashaka kutwibutsa neza bukatubwira intambamye mubona nyamukuru zibangamira abakenyezi n'abafasoni
ego cyane nkajewe nk'umurongo w'ishami ry'abakenyezi n'abana biburayi mu migambi yacu dufise nyene ihangiro ry'ukurabira hamwe ingorane abakenyezi n'abana bahura nazo muri izo ngorane ingorane ni nyinshi tugiye kuri iyi teme turiko turakorerako nyene murabona yuko hariho ingorane z'abana b'abakobwa batwara amada bamaze kuyitwara rero baca bava mu ishure ngira ngo muramaze muri ino minsi hariho n'urwandiko twabonye ruvuga ahantu mu ishure Muyinga baherutse kwirukana abanyeshuri bashika 16 ngo kubera ko batwaye inda izo ngorane zigaca ugacabona yuko abo bana baca birukanwa bakava mu ishure bagaca basubira kwa base na ba nyina n'inda mu nda abandi batwaje nabo rimwe na rimwe bagaca babihakana ugaca usanga atayishure afise umwana atagira kirera adafise icyo ashobora kumufashisha iyo ni ngorane mu gufasha rero nko muri mwe n'izo bintu twosubamo za bindi by'inyigisho cyane tukaraba ukuntu dushobora kugira des structures zishobora gufasha abo bana babyaye fatukora nk'ukuntu dushobora kubasubiza ku ishuri abadashobora gusubira ku ishuri naho umuntu akaraba nk'ukuntu yobagirira nk'ukubigisha gukora umwuga ushobora kubatuma bibeshaho bagatunga umwana wabo kandi ntibace basubira mu bintu by'ubuhumbu izindi ngorane rero ni izo ngorane zijyanye n'amagara y'abakenyezi hariho nk'akarorero kukutabyara burya nk'umugore agiye kubaka ntabyare murazi ko ari ingorane zikomeye nkaho rero umuntu arashobora gufasha nk'umukurondera nk'abaganga bo nk'abaganga bafite ubumenyi buhanitse kugira ngo barabe yuko nk'abo bagore bashobora kubavura kubera hari abantu baba batabyara ariko igihe kimwe baronse abaganga bakomeye bagashobora kubavura bagashobora gusama hariho ingorane zisanzwe z'ubukene ubukene rero mu kubuvura ni ukwisha abo bakenyezi ukuntu bashobora kwikorera nk'imigambi yabo mito mito niyo babahere ku kantu gatonya ku mahera makenya buke buke bakaza baraduga buke buke bagashobora kwibeshaho no gutunga umuryango wabo murakoze
mwavuze ingaruka zishikira digeme batwaye inda zishushu eka mwavuze inyigisho mushobora kubaha mbega hari inyigisho zozo mushobora guha nk'abantu kenshi na kenshi baba bashurashuza abo bana ndazi ko hariho ibiganiro nk'ivyo zigeze kuba mu minsi iheze hari inyigisho ziba zitekanijwe ku bakora izaha nk'ivyo kugira nabo nyene bikebuke canke bakubitwe intahe mu gahanga Imakire ndayisaba
bijambo ku kwigisha twigisha abigeme cyane cyane kugira ngo bashobore kumenya ukuntu bashobora kwirinda n'ukuntu bashobora kubyitwaramo mu gihe bahuye n'ibibazo cyangwa nk'uko bivuze abo babashurashuza bashobora kubegera kure bakamenya ingene babyitwaramo hanyuma ku muri izo nyigisho nyine turiko turabigisha abigeme umwigeme ashoboye kumenya ukuntu abyitwaramo ashoboye kumenya ukuntu yishyura cyangwa ingene yitwara bica byerekana urya agomba kumushurashuza ati uyu mwigeme ni umuntu yihagaze ko ni umuntu afise ijambo ntabwo ari umuntu nopfa kugenda ko gutyo gusa ibyo rero bica bituma wa mwigeme agira uko ahagaze nawe nyine akiyumva yuko ari umuntu afise ijambo kandi ashoboye kwitwara neza bigaca bituma na ba bandi baguma bagomba kumwegera bamwegera kure nibaza rero ko iki kiriho kinini ari ukwigisha abo bigeme n'ababyeyi n'abandi baba yobora mu cyangwa babarongora mu maorganizasiyo abatandukanye cyane cyane nko ku ishuri ku mashuri mu magrupe baba barimo cyangwa mu byo bariko barakora ni byiza cyane kwigisha uwo mwigeme ahanini kugira ngo amenye ukuntu yitwara
turi kuri mwebwe nyene imakure ndayisaba kuko muri n'umuforomo kazi iyo ikibazo nkico cashikijwe kivuga cerekeye kutavyara mu rugo iyo gishitse bigenda gute kenshi kenshi nabona ko hatumwa ko domwa ko rutoki mufasoni bigenda gute ico kibazo mu gitorera inshu gute mwebwe muri nko kwa muganga ico mukora niki
ico kibazo murakoze kukibaza ico kibazo cyo kutabyara cyangwa kutibaruka mu muryango hagati yabubatse iyo gishitse ahanini nko mu bihugu byacu iyo umuntu yubatse cyangwa agiye kubaka abasigaye inyuma cyangwa ababyeyi cyangwa abagenzi baba bariko bararaba ati none uyazovyara ryari yazovyara bagatangura kumuha nk'amezi abiri atatu ngo ntarasama inda mugabo tubirabye bisanzwe hariho nk'abafata nk'igihe kirekire nk'umwaka imyaka ibiri iyo bimaze kugera nko muri icyo gihe ni byiza ko abo bantu bategezwa kurondera ukuntu bashobora gushika ku babijejwe ku bavuzi ku badokteri kugira ngo bashobore kubafasha akenshi bakunda guca badoma urutoke ku mukenyezi nyine nk'uko ubivuze mugabo ariho nk'igihe usanga bafite nk'izindi ngorane cyangwa ingorane nk'izibe ziri no ku mukenyezi ugasanga ziri nko ku mushingantahe wiwe cyangwa ntihabe hari n'ingorane bikaba gusa ari igihe kitaragera icyiza rero iyo biramutse bishyize nk'uko ibyiza ni kujya ku babijejwe bajejwe amagara yo kwibaruka yo kurondoka abavuzi kugira ngo bashobore kubakurikirana cyane cyane nk'iyo haheze nk'umwaka n'amezi nk'umunani tuvuge aho niho utangura gufata ko ibintu biriko birarengerana mugabo si byiza guca abantu baca bavuga ati ni umukenyezi kuko hari igihe nawe abatariwe afite ikibazo
ego mereka tubaze na maitre Solange Murirwa ukuntu icyo kibazo cifashe mu Burundi ndabona Solange telefone wigiye reka duhe ijambo Marcel twagira yezo umunywanyi radio ijwi ry'Amerika mwiriwe neza
mwiriwe neza ijwi ry'Amerika
mwiriwe neza muri hehe Marcel
ni Marcel di Kigali mu Rwanda
yego
ndabanza kubanza gushimira abo batumire bacu kubera umuhate n'ubwitange baba bagaragaje mu kuzamura igitsina gore
yego
ariko kandi nkanababaza ku kintu kijyanye n'akaranga ka buryo cyangwa se umuco nk'uko mu Kinyarwanda babivuga muri iyi minsi urabona ko umuntu ari guhaguruka hano wenda akajya i Burayi mu gihe cy'imyaka itatu cyangwa itanu akaza hari ibintu byinshi by'umuco n'akaranga k'igihugu akomokamo yarabitakaje none nkaba nabaza abatumire ko bari i Burayi ariko urumva uburyo bavuga ikirundi neza neza nk'abakiri i Burundi ubona ari igiki urubyiruko dukwiriye gukora kugira ngo umuco wacu turusheho kuwukomeraho igihe cyose umuntu aba amaze imyaka itanu ibunaka mu kindi gihugu ariko kandi umuco w'igihugu cye cy'amavuko atarigeze awutakaza hanyuma ikindi cya kabiri bavugaga ku bigenewe baterwa inda nyuma wenda ari ubwatsi umuntu ashobora gushinga akabizinesi agakora ariko mu by'ukuri si uko umuntu aba atakora ahubwo rimwe na rimwe dukwiye kubanza kureba imvo n'imvano y'ikintu gituma inda ziterwa abangavu zirushaho kwiyongera uko byize n'uko bikeze ese cyaba ari ikibazo cy'urubyiruko ese cyaba ari ikibazo cy'abagabo bazibatera cyangwa se mu kimwe hagati yabo bombi iyo murebye mwebwe nk'abantu mwagize n'amahirwe yo guca mu isi mukijya mu kaminuza mukaba mutuye mu mahanga mu bihugu byadusanze bitera imbere iyo musubije amaso inyuma mukareba mu bihugu byacu by'afurika bitaratera imbere mubona impamvu ari iyihe ubukangurambaga buhoraho bwo kugira ngo izo ndawo zihase ariko uko babwongera ngo bazihase niko zanda zirushaho kwiyongera ugasanga umwana wawe ujya kwinjira mu primary yatwaye inda CVMU yagiye mu secondaire atwaye inda amashuri ubuzima buhagarira aho ngaho mubona ari iki gikwiye gukorwa kirenze hari ubukangurambaga bukorwa ku buryo
ibyo bya hagarara murakoze n'icyo cyose kiri muri iki murakoze n'icyo cyose tubanze tugihe madame Jacqueline bagenyere atubwire ubwamirambe icyo kibazo mushikirije cy'ukuntu bagumana umuco yavuze ko muvuga ikirundi neza hanyuma muraje kuri icyo kibazo cyo cya kabiri gihambaye cyane rwose turakiza kwa ku ijambo mu kanya gato
ego murakoze cyane nagira nshimire uwo mugabo atubwiye yuko ikirundi tuguma tukivuga neza arakoze cyane burya biva kugumana umuco biva ku muntu uwo ari we wese hariho ugera hanze akumva yuko umuco wiwe ashobora kuwibagira n'uwundi agera hanze akumva yuko umuco wiwe agomba kuwuryamako twebwe rero twaragerageje kuva dushyitse ino nkaje bamaze imyaka irenga 28 ino ariko nagerageje nja mu bintu mu bikogwa bituma umuco ntawibagira nko ngaha mu bubiri twari dufise umugwi icyo twita groupe culturelle twayita indanga twaragira mu bintu zo kuvina no kuvuza ingoma no kuririmba tugaca turirimba mu kirundi tukavina mu kirundi gutyo bigaca binafasha n'abana bacu twabyaye kugira ngo wige ururimi wige nakaranga ninacyo gituma noca ahubwo mboneraho nkamagarira ababyeyi bose baba mu bindi bihugu baba hanze yuko bagerageza kuva abana babo bakiri bato bakazara barabigisha imico y'iwacu bakabigisha kuvuga ururimi rw'iwacu bakaza bararubabwira kugira ngo bakure bagumva tukanabahamagarira kuja mu mashyirahamwe ahuza abarundi kuko iyo mugiye murahurira mu mashyirahamwe mugakoresha ururimi rw'iwanyu mugakora ibikorwa byose muvuga ururimi rw'iwanyu bibafasha kutagwibagira murakoze
murakoze imbacyure ndayisaba kuri icyo kibazo cya Marcel mwibwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cya Marcel avuga ko abarundi eka mwebwe muri mu kiganiro uyu munsi mwagumanye ibintu bimeze nk'umuco ko mwese muvuga ikirundi neza mutubwire mu gice mu kivuze ko ubuhinga bwanyu n'ubuhe bwo mukoresha
aje kubaza icyo kibazo hanyuma ku byerekeranye n'umuco nk'uko madame Jacqueline aje kubivuga ku by'ukuri ni ku bugome bw'umuntu cyane ku kugumya k'umuntu nk'akarerero nka jewe n'umuryango wanjye aho mvuka abo tuvukana twese turacavuga ikirundi tumaze ngaha muri Amerika imyaka 20 kugumana umuco kwari ukugomba kugira ngo ntidute karanga ntidute umuco wacu ntidute ururimi rwacu tubandanye twibuka iyo tuva hamwe no gukunda nyene iyo tuva mu gihugu cyacu kandi tugaca tugomba nko kugira gufashana n'urwaruka rwacu nk'abana bacu kubandanya kugira ngo nabo bamenye aho bava kugumana rero umuco novuga yuko bivana no kugomba k'umuntu nk'uko abivuga ati hariho abashiki no mu mezi atatu bakaba bamaze kwibagira ibintu by'umuco cyangwa bamaze kwibagira ururimi ibyo birashika ku bantu bamwe muga nk'ukuri twebwe ati jewe isikreti yaje ni yahe jewe ndakunda igihugu cyanje ndakunda cyane cyane ururimi rwanje no mu buzima nkora ndasigura ngasigura mbana mu Cyongereza njana mu Kirundi cyangwa mu Gifaransa njana mu Kirundi hanyuma abana nabo sabana ngerageza kuguma n'abaganiriza mu Kirundi biragora kwigisha abana ururimi rwawe biragora kubigisha Ikirundi kuko bava muhira aho uvuga Ikirundi bakajya ku mashuri aho avuga Icyongereza iyo rero bashitse ku mashuri baca bagomba kubandanya muri gwa rurimi rwo hanze hanyuma bigaca bigora kuvuga ururimi rwacu mugabo icyo ngerageza gukora no kubandanya ndabavugisha mu rurimi kuberekera ibyi wacu kugira ngo bashobore kuguma bibuka iyo bava iyo ababyeyi bava naho bataruvuga batavuga ikiri ururimi barashobora kumva nk'iyo ndabatumye nk'ikintu cyane ndababwiye nk'ikintu mu kirundi bakabitahura ikiriho rero no kwiyumva yuko ukunda umuco wawe ukunda igihugu cyawe ukunda akaranga kawe ukunda nahuva ibyo biragufasha kubandanya umuco
ndabona Marcel afite akandi kabazo ariko imbere yaho reka umubanze mu mwishure ikibazo gihambaye cyane rwose yabajije kijanye n'ababo bafise amakosa haba muri icyo kibazo gihambaye cyane rwose cyo gutwara inda abafite amakosa n'abahe ku ubutumwa ikanyigisho zamaze atanzwe nabigeme n'abavyeyi biwe canke boba ari abo bagabo reka kuri mwe bwenyine imakire ndayisaba
murakoze kuri icyo kibazo hanyuma kuri icyo si novuga ati amakosa n'abahe cyangwa amakosa ari hehe mugabo icyo noshyigikira ni uko twese hamwe baba ababyeyi baba urwaruka twese twoshyira hamwe kugira ngo dushobore gukingira cyane cyane urwaruka gukingira abana kugira ngo ntibashobore kubandanya bagwa muri ibyo muri izo ngorane zo gutwara amada y'ishushu cyangwa gutwara amada batabyifuje cyangwa kujya muri ubwo bushurashuzi nk'akarorero novuga mu bihugu byino usanga batangura kwigisha abanyeshuri bakiri batoyi tuvuge nko mu myaka bamaze kuba bangavu mu kinyarwanda ariko bavuga bamaze gukwiza nk'imyaka nka 12 kuduga batangura kubigisha hariho n'amashyirahamwe usanga aza ku mashuri ariko arabigisha kuntu bashobora kwikingira bakababwira ku byerekeranye n'ukurondoka k'ubuzima bwabo k'imibiri yabo ibyo byose bigashobora kubafasha ndibaza ko natwe dushoboye gushikaho dushobora kuganira n'urwaruka tukumvisha ababyeyi cyane cyane abamama ko bashobora kuganira n'abakobwa babo n'abana babo batumva amasonisoni cyane batavuga ati ni ibintu bitavugwa ni ibintu by'imbere bidashyirwa hanze icyo ndibaza yuko gishobora gufasha abana gishobora gufasha urwaruka kugira ngo nabo bashobore kumenya ukuntu bashobora kubyitwaramo
egomeye madame Jacqueline Bagenyere mu kanya turaha ijambo Sirida mumvugi ariko nagomba namwe mubyica muvuze ku icyo kibazo cyabajijwe na Marcel gihambaye cyane rwose amakosa ari hehe inyigisho ziratangwa igitigiri cy'abakobwa babandanya gutwara inda z'ishushu ni kirekire cyane rwose ni kinini amakosa ari kuba kubigeme ku babyeyi babo kuri abo bagabo bakora ibyo za
ego murakoze kumva ijambo icyo kibazo cy'amakosa kiragoye kunyishura jewe simbona umuntu muranyumva
duga ku ijambo turakumva
ego jewe simbona uwo twoshira ko amakosa ni ikibazo mu gifaransa tuvuga tuti kiri kompuregisi ahubwo njye ndashyigikiye cyane ibyo uwo muvukanyi makuru atarigeze kuvuga iyindi ngorane iri nyine hajya mu muco w'ikirundi niho ingorane ziva kubera mwene ibyo bintu bijyanye n'ubushurashuzi n'iki n'ingorane umukobwa ashobora kugira mu gihe yagiye kuryamana n'umuhungu ingorane ziri hariya mu muco kubera ababyeyi nibaza ko batinya kubiganirira cyane na abana babo ahandi hari ingorane ni uko kubera umuco w'ikirundi hari ibintu bitigishwa abana ariko nko mu bindi bihugu biteye imbere babibigisha nk'ibintu byo kwikingira n'iki n'iki mu gihe rero iyo ntambwe tutarayishikako iyo ngorane nibaza ko izohaguma ariko iyindi ngorane je maze kubona nuko ahubwo bahana abakobwa ariko abahungu babatwaje izonda zibabahane
cyo
ndibaza yuko hari hakenewe yuko bashiraho nk'ibihano kuko hariho nk'abigisha aribo batwaje inda abanyeshure kugira ngo par example abana bashaka kumenya kugira ngo babahe amanota nk'abo bigisha nibaza yuko hageze yuko baza bararaba ibihano boza barabaha
icyo ni kimwe cyashikirijwe n'abandi mu kiganiro twagize bavuga ko mu gihe buhana bimwe biboneka abantu bakora cyane cyane abagabo bakora izaha nk'ivyo iyo ngeso yoteba igatuzwa tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Cyril Muvunyi mwiriwe neza
ni mwaramutse neza aho ngaho muri Amerika natwe twiriwe neza hano mu Rwanda
ni byiza cyane muri hehe mu Rwanda
ndi hano mu karere ka Kayonza umurenge wa Gahini
ni byiza cyane rwose ikibazo cy'umviro turi ko tuvuga kwirondoka rishimikiye cyane cyane ku magara meza y'abakenyezi bidwa ku ijambo turi kumwe n'abatumire ikibazo cy'umviro
yego nabyumvise rwose nateza amatwi natangiranye namwe nabakurikiye nabo batumirwa ndabashimira cyane kuri icyo gitekerezo bagize cyo kuzakora icyo nakwita nk'umuhuro kuri Zoom ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kane na bagahuza n'abarundikazi bose aho bari mu bihugu binyuranye niba ntibeshye
nibyo
biriya bintu ni byiza cyane guhuza abarundikazi kuko kiriya kibazo ntabwo ari mu Burundi honyine kiri no mu Rwanda ugasanga abana b'abakobwa baratwara inda ariko iyo ndebye nsanga ahanini bipfira ku babyeyi ubundi ababyeyi bababyaye ubundi biba byiza iyo ufite umwana w'umukobwa utangiye kubyiruka kuba inkumi kubamuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kuko iyo ubimuhishe ni handi umwana akubwira ngo nagiye mu mihango yabikubwira ngo ibyo ni ibishitani ngo ni ibishira se ngo ntabwo ari byo ngo ntukambwira ibyo bintu ugasanga umwana niba atisanzuye ku mubyeyi ugasanga yisanzuye ku wundi muntu ushobora kuba amugirira nabi yamubwira ngo kubera iki ihura n'ikibazo iki n'iki akavuga ati kuryamana n'umuntu nibyo bivura icyo kibazo ugasanga nta musobanuro neza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ugasanga ni ikibazo ababyeyi bakunda kuba bagira ariko icyo kibazo kandi nanone ntago bagomba kuganiriza abana b'abakobwa gusa n'abana b'abahungu bagomba kubibaganirizaho cyane ko nta handi umwana ubundi akura amakuru yizeye uretse ku mubyeyi we umubyeyi w'umuntu niwe ugomba gutanga amakuru kandi mazima iyo rero uvuze ngo ntabwo wabivuga mu izina ngo ntabwo ari byo kuki si ibyo bintu biba byarabayeho wowe mubyeyi warabayeho nawe ibyo bintu ukabicamo ni gute utasobanura umwana wawe rero biba byiza iyo umwana wawe umuhaye ubwisanzure ukamutega amatwi icyo gihe biramufasha nawe kugira ngo yagire uko yitwara ejo hazaza rero abo bavandimwe iyo gahunda bafite ni nziza cyane kuko bizatuma n'abatari basobanukiwe bazabasha kuba bamenya ibintu byinshi
murakoze Cyril Muvugi madame Solange murirwa impanuro cyangwa icyumviro gitanzwe na Cyril mu kivuga kwi
nganiye neza kuko ibyo bibazo turaje uko biri ahantu hose urumva bavuze ko mu Rwanda biriyo ahantu hose biriyo nagomba rero ngaruke ku bintu bijyanye na impunity kudahana abantu baba bashurashuje abana babigeme twebwe mu byo tugenda dukora nk'abakenyezi bizi by'amategeko canke nk'abakenyezi bari mu Burundi kenshi turafasha mwe nabo bana turafise umwana w'umutwakazi yari yaparuvenye kwiga ariga arashika mu mwaka w'icyenda arashika mu w'icumi none uwo mwana bamutwaje inda aratwara inda urumva byabaye ibintu bitubabaje ko ari umwana twakurikiranye ubu rero twaragiye turakurikirana kayiwe mu ntara arimo turabikurikirana uwo muntu yamuteje iyo nda ubu yarafashwe umwana nawe turiko turagwana nyine muri wa mugambi mwigeme kazi z'akawukari mu minwe yawe turiko turagwana kugira ngo mu kw'icenda ejo bundi mu kw'icenda azoce asubira mu ishuri kugira ngo ashobore gukurikirana ibyigwa adashobore guheza amashuri urumva rero abana batwaye inda ntitubaheberana gutyo kuko inyuma yo gutwara inda hariho ubundi buzima harabaho kazoza harabaho kongera gusubira mu bundi buzima kugira rero kurangiza amashuri
ivyo rero tuko turabikorana nabo bakenyezi bari hanze nuko turabashimira cyane turabashimira cyane twe ngaha mu Burundi kwica cyumviro n'abakituzanyemo iyo conference niwo bayitanguye baratanguza mu mwaka uheze murabona n'ubu birasubiriye kandi nababariye ko udusa participant benshi bazita bihuriro haba kuri ubuga haba bazoshika aho ikiganiro kizobera kandi turabikungene abo bahuyane na Dr. Zena ba Samantha ba Gloria bari ko barabyitwaramo birerekana neza yuko ari ikintu bashyizemo umwete n'ishaka ryinshi kugira bishobore kugenda neza bien sûr bari ko barakorana na guverinoma y'u Burundi dusana impusha n'ibindi
ubijanye namagara ni kuvuga yuko twarabyihweje dusanga turabye teme yo mu Burundi y'umwaka yuko umugore ategereza kuje imbere mu guteza imbere uburimyi n'ibidukikije umukenyezi mugihe atamagara afise nta kintu na kimwe ashobora gukora ntashobora kuja mu murima ni nacyo gituma rero twaciye dufata iyo teme ijanye namagara y'abakenyezi kugira ngo bafite amagara meza bashobore gukora ibikorwa bibarabi ibikorwa by'iterambere yego murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Ali Ruhamya mwiriwe neza muri he gari
Mironko
mu Rwanda ni byiza cyane rwose turi ko tuvuga cyane kwirondoka rifatiye kumagara meza abakenyezi turi kumwe n'abafasoni bari kubatunganya inama mpuzamakungu eka ikiganiro kizoca ku buhinga bwa Zoom bakaganira cyane cyane ku byerekeye ukuntu bofasha abafasoni cyane cyane bo ku mitumba aho bari hose tuga ku ijambo ikibazo cy'imbere
ariko hakaba ikibazo iza kugera bana iyo kurikiranye Zoom hari aho bigera neza akazi gacika kagenda zicika ese iki kibazo bazagikemura gute kugira ngo inama ishobore kuba yagenda neza buri wese ayikurikire ikindi kintu ngira ngo nse nubabaye ese ibyo ngibyo byirondoka iki nibyo byihutirwa mbere n'ibindi byose
abindi byihutirwa bakakwiye kuba bakemura ibibazo byiza reka tu n'icyo kibazo madame Immaculée Ndayisaba ubuhinga nguruka na bumenyi Zoom ni ubuhinga bwiza cyane rwose bugezwe ko murafise plan B murafise ubundi buryo muzakoresha mu gihe itogenda neza madame Ndayisaba
ati none internet zicitse bizogenda gute turiko turagerageza uko dushoboye ku buryo tuzoba dufise internet ikwiye tuzoba dufise umuyaga nk'ubu ukwiye ku buryo bidashobora gucika mu mwaka uheze twaragize iyi conference nyene abantu benshi barayitabiriye benshi bari ku murongo Imana yaradufashije ntitwahuye n'icyo kibazo n'ubu uyu mwaka rero turiko turagerageza uko dushoboye uburyo dushoboye kugira ngo icyo kibazo ntituzohure nacyo kandi dusaba nyine ko Imana izodufasha kugira ngo icyo kibazo ntituzohure nacyo turiko turagerageza uko dushoboye
ikindi kibazo madame Jacqueline Genyere ni ikibazo abajije umunyanyi radio ijwi rya Amerika avuga ati icyo kintu nicyo mwashize imbere niyo urgence ariho nta bindi bibazo nkora mutima bya fasoni bya bibi kuje imbere y'icyo kibazo
murakoze ego yagize neza kubaza icyo kibazo nkuko yabivuze ibibazo ni byinshi cyane titwari gushobora kuvigira rimwe. No kuvuga rero uyu mwaka twatoye ico kibazo, uva mu mwaka uza tuzoraba ikindi kibazo dukorera ko no kuko iyi conference siyo ya nyuma hazoba n'izindi. Nciye mboneraho no gutera kamo aba cyane cyane abakenyezi kugira ngo uwo munsi iyo conference baze bayikurikirane ku bwinshi. Nkaca mboneraho no kuvuga yuko ku munsi wa conference duhejeje conference tuzoca tubandanya kuri Facebook kugira ngo duhamagarire abantu bashobore kuduterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore kuronka uburyo donc de moyens financiers dushobora kudufasha mu byo dushaka gufasha mu Burundi. Hanyuma rero nkaba ikiganiro kitarahera nagira nshimire cyane komite y'Ibujumbura turiko turafashanya gutegura runo rubanza. Murakoze
Solange Murirwa. Hari ikindi kibazo nkora mutima kibonekeza cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, aho abafasonication akenshi usanga bataja ku ishure mu mashure ku rugero rumwe n'abahungu canke abagabo, kandi tuzi ko iyo bagiye mu mashure kenshi na kenshi usanga ari incabwenge. Icyo kibazo kiri ku rutonde rw'ibyo muzoshikiriza atari muri kiganiro canke mu kindi kiganiro muzotunganya?
Icyo kibazo turakizi, ariko jewe nagomba ndababarire nk'uko ino mu Burundi wacu aho turi, aho dufite n'amastatistiki biharuro cyerekana aho abigeme ari bo benshi mu mashuri. Abigeme ni bo benshi urabye mu mashuri y'intango n'ayisumbuye, n'abo twagiye turatemberera n'abayobozi barasubarira yuko basaba n'abigeme basumba abashuri abahungu mu bihugu bindi biriko biratera imbere. Usanga rero contraire ariko murumva ni wacu yuko twifashe uko, kandi nacyo gituma rero mubona twafashe iyo ngingo no kuvuga kereka rero tubahimirize ntibaze mu mashuri ari benshi hameze ngo bace baheba. Usange ya maefora ababyeyi bagize babigisha bashira mu ishuri abayimfagusa, kuko umwana aheje ishuri atarose diplome kenshi babayimfagusa usanga mu buzima bwa kazoza afashe ibiri kubira mu mariye. Hama ukindi kibazo nacyo cy'uko icyo kibazo ariko twashize imbere cy'amagara y'abantu santé productive byirondoka. Erega amagara niyo nkingi ya byose, udakomeye udafite amagara meza ugumugwaragurika mu mafisiri urwara indwara zijyanye no kwibaruka nabi no gutwara inda z'urutavana, ko usanga n'uwo muntu atari productive mu rugo usanga atashatera mu iterambere. Ubu rero twahereye kuri icyo cy'amagara abakenyeza amagara y'abantu ndetse mu mwaka uza tuzongera tugire iyindi sujet tuyiyumvire ko tuyidebate tuyagure. Murakoze
muri iyo migambi yose mufise, nashaka tugaruke cyane cyane ku kibazo nacyo nyine ari nkora mutima, ikibazo cy'uburyo gushikira abafasoni bose ku mitumba ikakubaha inyigisho ikakwamiza ko muhabaha impanuro zihambaye haba kuja mu mashuri canke ikakugira ubuzima bwiza cyane cyane ku bijanye n'irondoka ryabo, uburyo muzo bukura he mutekanya kuronka gute? Madame Immaculée Laissaud.
Ngo dushikire cyangwa dushobore gushikira ku bakenyezi aho bari hose, tuzokwisunga cyane cyane amaorganizasiyo, hariho amaorganizasiyo asanzwe akorana n'abo bakenyezi mu Burundi cyane cyane. Hanyuma ikindi nacyo nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga, tuzokwisunga nyine ku bantu hirya no hino bashobore kudufata mu mugongo kudutera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushobore gushika aho tudashobora gushika. Urabizi nk'uko twamaze kubivuga, bamwe turi hanze y'igihugu nka dendi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi nabo bari muri Europe. Ntabwo turiko turakora twenyine, dufise n'indi komite turiko turakorana nayo i Burundi i Bujumbura. Urumva abo bose n'abantu tuzaba turiko turakorana kugira ngo dushobore gushika, bashobore kudufasha gushika aho twebwe turino tudashobora gushika, mu gutanga izo nyigisho, mu gutanga izo mfashanyo, mu muku himiriza umukenyezi ahari ho hose kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu magara yiwe mu mirimo yiwe ya buri munsi mu byakora mu kazi kiwe ka buri munsi urumva dufite izo tuzokwisunga cyane cyane bari mu gihugu cyane cyane ayo ma organization cyane cyane ma group asanzwe akorana n'abakenyezi akorana n'amashure kugira ngo bashobore gushikaho twebwe tudashobora gushika.
Namwe madame Jacqueline ba gedeni mu gicho muvuze ku ico kibazo nkora mutima cyo buryo kugira ngo iyo migambi yose mufise izoshobore gushirwa mu ngiro.
Ego murakoze cyane uburyo naho butoroshe kuronka turiyungunganya nka twebwe nyene komite iriko irabitegura twaragerageje gukora koranya amafaranga makenya ashobora azodufasha muri ico gikorwa hanyuma tukaba turiko turakorana n'amapartenari atandukanye twasabye ngo dukorane ego turiko dusaba turiko turondera ubufasha aho dushobora kuburonka hose nciye mbonaho rero no gutera kamo abantu bari kurumviriza kino kiganiro yuko ubufasha turabukeneye bashobe kugira ico bunganira boba bakoze. Murakoze cyane.
Murakoze madame Solange Murirwa tubahe akajambo ka nyuma imbere yuko ico kiganiro kiba eka akamumotera cyane cyane abakenyezi eka muri rusange naka
twebwe icya mbere akama duteye abakenyezi nuko bozo kwitaba abandi bagakurikirana kuko harya ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze urumva batage baramenya ibigezweho byo turiko tubashikiriza ibyo tubategurira urumva usanga umuntu agenda atazi iyo umukenyezi wa kino gihe ageze. Ikindi kintu kigira kabiri kotera akama abantu bose haba mu Burundi haba amasilamu atandukanye bakadufata mu mugongo gusanga ari ibintu bisaba uburyo namwe muri adutegura ikintu kiriya usanga bisaba uburyo kandi abavukanyi bacu bari mu makungu tuguma tubashimira ukuntu bitanze ukuntu babandanya babishyiramo umwete ingufu bararabicaye turara ku matelefone dupanga dusubira urumva rero turabashimiye mugabo umuntu wari we wese yumve yuko kugira ngo umukenyezi atere imbere cyangwa amererwe neza ari contribution ari intererano y'umumwe wese ishoboka kuko nanjye nico barabivuga ati tuje hamwe turi kumwe twese birashoboka dushira ingufu hamwe dushira amaboko hamwe hanyuma dushobore guteza imbere umukenyezi w'umurundi kazi.
Jacqueline namwe mugire kama mutera abakenyezi cyane cyane Jacqueline maratwumva reka ndumva telefone yiwe ishobora kuba yacitse reka duhe ijambo imakure ndayisaba akamumotera abakenyezi muri rusange imbere yuko icyo kiganiro kiba mu ndwi iri imbere.
Murakoze kumpa ijambo hanyuma nagomba gutera kamo abakenyezi bose aho bari hose kugira kwitabira iyi conference kugira ngo tushobore gushyira hamwe no kuganira no kumviriza ukuntu dushobora kwiteza imbere hanyuma umukenyezi wese naguhaye ikaze haba kuri Zoom haba mu Burundi mu gihugu kaze kuri uwo munsi tuze duhurire hamwe tuganire hamwe kandi si umukenyezi gusa n'abashingantahe namwe nukuhaboneka kugira ngo mudufate mu mugongo namwe mudutere inkunga hari aho ushobora kuba uri kumwe n'umukenyezi wawe mube muri kumwe kugira ngo dushobore kuganirira hamwe namwe ntimusigare inyuma namwe turabahaye ikaze hanyuma kandi nagomba gufata akanya nshimire cyane cyane ntuzenya ijwi rya Amerika kuri iki kiganiro kizabaduhaye murakoze turabashimiye cyane rwose
murakoze ndabona na Solange yaje reka tumuhe akanya gatoya cyane rwose nawe nyene tirakamo mu masegonda cumi Solange ndabona telefone yari yagoranye tugakwijambo
batwikiranije ariko natwe mu mpari mwanya ari kamvuge natwe turabashimiye turashimiye Voda Amerika mutwa mahafi mu biganiro by'abakenyezi mu biganiro muri Sanze n'ibindi n'ibindi turabakurikirana
kandi abarundi kuba mwitabye ikiganiro turashimiye n'abanywani bose badutse akamu bagashikiriza ibyiyumviro kandi ibibazo turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri Sanga cy'umunsi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.